aus Nehemia 9. Es ist ja
Nehemia 9. Hano ni sengesho ryo kwihana guhera ku 6. Nehemia gata 9:6. Duhere ku 2 cy'umurongo wa 5. Bati muve hasi muhimbaza Uhoraho Imana yanyu nk'uko vyamyuherekera hose ugashitsa ibihe bitazoshira. Baraheza bahimbaza izina ryiwe gihoraho cy'icyubahiro ariryo rishinzwe hejuru gusumba aho gushima kose no guhimbaza kose bigarukira. Mu wa 6 Ezira araheza aravuga ati ni wowe Uhoraho, wewe wenyine nta wundi, ni wowe waremye ijuru mbere n'amajuru asumba yandi n'ingabo zose zo kuriyo. Waremye isi n'ibiri muri kuriyo byose n'ibiyaga n'ibiri muri byo byose, kandi ni wowe ubibeshaho, ingabo zo ku ijuru ziraguhimbaza. Murongo w'indwi. Uhoraho Mana ni wowe watoye Aburahamu umukura muri Uri y'Ubukaludaya umwita izina Aburahamu. Murongo w'umunani. Wabonye umutima wiwe ko ari uwo kwizigirwa imbere yawe, usezerana nawe isezerano ryo kuzoha urubyaro rwiwe igihugu cy'Abanyakanani n'icy'Abaheti n'icy'Abamori n'icy'Abaferizi n'icy'Abayebusi n'icy'Abagirugashi, kandi iryo sezerano warishikije kuko wama ugororoka. Murongo w'icyenda. Wabonye ibyago by'abasokuruza bari muri Egiputa, wumva gutakamba kwabo bari mu kiyaga gitukura. Bari ku kiyaga gitukura. Murongo w'icumi. Werekanye ibimenyetso n'ibitangaza kuri Farawo no ku basavyi biwe no ku bantu bose bo mu gihugu ciwe, kuko wari uzi ko bagenda babihayagizako. Uko niko wironkeye izina rya rurangiranwa ariryo gifise na bugungo n'ubu. Watandukanije ikiyaga mu maso yabo, nabo bagicamo nk'abagendera ku musozi, ariko aba bakurikiye babahiga ubakororera ibwina badobera mu mazi maremare nk'ibuye. Ubarongoza inkingi y'igicu ku murango n'inkingi y'umuriro mu ijoro kugira ngo bamurikire mu nzira bacamwo, kugira ngo bamurikire mu nzira bacamwo. Uramanuka uhagarara ku musozi Sinayi, uvugana na buri mu ijuru, ubaha amategeko agororotse n'ivyagezwe vy'ukuri n'ivyashinzwe, bona amabwirizwa vy'agahore. Murongo wa 14. Wamenyesheje isabato yawe yera, ubashiriraho amabwirizwa n'ivyashinzwe n'ivyagezwe ubitumye umusavyi wawe Mose. Ubaha umutsima uvuye mu ijuru wo kubamara inzara, ubaha amazi adudubiza mu gitandara yo kubamara inyota, ubagira kuja kwinjira igihugu warahiye kuzokibaha. 16. Ariko basokuruza bacu babaye intahetwa bagamika amazosi ntibumvira amabwirizwa yawe, banka kuyumvira cyangwa ngo bibuke ibitangaza wakoze muri bo. Ariko bagamika amazosi baragarariza bironderera umugabisha ngo basubire mu buja bahozemo. Ariko wewe uri Imana ikunda guharira, uri nyabuntu wuzuye imbabazi, uteba kuraka, ugira ikigongwe cyinshi. Nuko rero ntiwabataye. murongo wa 18 mbere naho bicuriye igishushanyo cy'imasa kivugutiwe bakavuga bati ehi imana yanyu yabakuye muri Egiputa bagakora ivyo kukuratsa bikomeye ariko naho nyene ariko naho nyene kubw'imbabazi zawe nyinshi niho bataye mu bugaragwa nyingi y'igicu ntiyabavuye imbere ku murango ibarongora mu nzira canke inkingi y'umuriro mu ijoro yo kubamurikira ngo ibereke inzira bacamo wabahaye mwemu wawe mwiza wabahaye mwemu wawe mwiza wo kubaha ubwenge ntiwabimye manu yawe yo kurya ubaha n'amazi yo kubamara inyota wabatungiye mu bugaragwa kumara imyaka 40 ntibagira icyo bakene impuzu zabo ntizabashirira ko ibenge byabo ntibyavyimba wabagabiye igihugu ibihugu by'abami ubahe n'amahanga ubagabanganya imigabane nk'uko imiryango yabiri begukira igihugu cya Sihoni umwami w'iheshiboni n'igihugu cya Ogi umwami w'ibashani 23 wagwije abana babo bangana n'inyenyeri zo ku ijuru ubashyira mu gihugu wabariye ba sokuruza babo ngo bacinjire bacegukire nuko abo bana babo baraza binjira icyo gihugu baracegukira nawunesha imvukira zaho aribo Banyakanani ubagabura mu maboko yabo hamwe n'abami babo n'abantu bo muri icyo gihugu kugira ngo babagirire uko bashaka batsinda ibisagara bikomeye bifise inzitizo z'amabuye bashikira n'intara zimera cyane binjira n'amazu yuzuye ibyiza byose bashikira n'ibyobo byimbiwe kubika amazi n'imirima n'imizabibu n'imyerayo n'ibindi bintu byama by'isinzi barajya barahaga barabyibuha bidibamira mu byiza byose wabahaye kumbure gushika hano ano majambo y'agaciro y'Imana ama yera kandi agaciro y'Imana twaje ngaho kugirihimbaza ariko turabona hano ko uyu muntu w'Imana yadugije gushika ku mana yaduze gushika irino sengesho umuntu w'Imana yadugije ku mana kumbura ni shengero ryose bakubisa kajisho barabi byabaye muri kahise kera mu gihe cy'abasekuruza bakubisa kajisho inyuma baragera gushika Mose gushika kukuvayo barabonye barashobora kwibonera neza ukuntu Imana yo kwizigirwa yari kumwe n'abantu bayo n'ukuntu yabanye n'abasekuruza baratuye baramenya yuko yabahaye ivyo bari yabasezeraniye yarabahaye ivyo yari yabasezeraniye vyose ko baramenye ko batakoze nk'uko Imana yari yabibasavye duweze gusoma ko Imana yabagiriye imbabazi ntiyabaheba ariko havugwa hano ngo inkingi y'umuriro yagendera imbere yabo ku murango no mu ijoro Imana yo kwizigirwa yamanye nabo ibyo bakora byose yagumana nabo ubu rero ndibuka ubutumwa bwa Mwenedata Branham avuga ati baramukumbura yari afise icyari gutuma abavuma ariko ntiyari gushobora kuvuma abo Imana yari yahezagiye mu butumwa Mwenedata Branham aravuga ngo baracumuye aho bageza bakoze ibibi byinshi yamara nta muntu n'umwe yari afise uburenganzira bwo kubagira nabi kuko bari abantu batoranijwe Amen. Hano rero turabona no muntu w'Imana ahamagara abantu b'Imana guhimbaza Imana guhiga umurongo gatanu ngo Nehemiya cyagata umurongo gatanu ngo guhimbaza Uhoraho Imana yanyu Uhoraho ibe bidashira. Bwari bumenyi buteye igomwe biciye kuri mwe mu w'Imana, kandi ayo majambo yavuzwe aracyari mazima gushika no muri kino gihe. Na twebwe benda tabakuru na masiki bacu ndushobora gukora ukundi kuntu atari ukuyihimbaza Imana yacu gushika mu guhoraho. Turashobora kuraba inyuma tukabona ukuntu Uhoraho yakoze ibikomeye, kandi ntituzakubyibagira. Kandi turashobora kuvuga tuti barashoboye kubona umwami ibyo Uhoraho yakoze, ariko nk'uko byanditswe hano barakomanaje imitima yabo baba abantu batagondwa izosi barononekara barakomanaza imiti imbere y'Imana n'imbere y'ijambo ryayo. Ariko siko bikwiriye kugenda benda tarabashiki bacu, ariko mu mitima yacu tugumize imitima yacu yuzure, kandi turaramura amaso kuhoraho kugira ngo tumushimire, kandi tumushime kubw'ubuntu bwiwe, kubw'ubwizigwa bwiwe no kumbabazi ziwe. Kuko nta kindi twovuga atari uko natwe turashobora kuvuga tuti turi abantu ubuntu bibagira kandi b'abanyantege nke. Kandi birashoboka yuko dukora amakosa menshi, umwe agakora menshi uwundi agakora make, ariko turegereye umwami kandi dushaka kumusaba na cyane cyane kuno mugoroba, kuko n'igihe cyo gusenga dushaka kumusaba kugira ngo tugirire imbabazi, atubabarire ababarire bagenzi bacu, ntiyibuka amakosa yacu n'ibyaha byacu, ariko atwoze mu maraso yiwe y'igiciro kandi yera. Nicyo gituma dukoranye bene tano bagishiki bacu kugira ngo tumuheshe icyubahiro, tumushime, tumuhiduhimbaze umwami wacu. Hano muri Nehemiya igice cy'icyenda umurongo wa 16 haravuga ngo ariko basokuruza bacu babaye intahe twabagamika amazuzi ntibumvira amabwirizwa yawe. Umurongo wa 17 bankakumvira kuyumvira cyangwa ngo bibuke ibitangaza wakoze muri bo, ariko bagamika amazusi yabo bari bagiye iby'Imana bakoranye. Nako tubwirizwa nako tuvyibagire ga yeme mbega nako twibagire iby'Imana yakoze, oya biragahera. Nico gituma dutegerezwa kuvuga ivyo bintu, kuvuga iby'Imana yakoze kuva ku ntango gushika ku iherezo, kuko ntiranahetsa bendata na basiki bacu. Yatanguranye na Mose na Aburahamu ariko ntiraheza, kuko yari ari ejo niko ari uno munsi, karacyakora ibintu no munsi bikomeye kuri abo bamwizi bayizigira kandi bayikunda kandi bumva ijambo ryayo. Bendata na basiki bacu, nk'uko twabisome nga mu ntango muri Nehemiya igice cya 9 umurongo wa 6 ngo ni wowe Uhoraho wenyine nta wundi, ni wowe waremye ijuru mbere n'amajuru asumba yane n'ingabo zo kuri yo, waremye isi n'ibiri muri yo byose n'ibiyaga n'ibiri muri byo byose, kandi wowe ubibeshaho byose, ingabo zo ku ijuru ziraguhimbaza. Nace nibaza ntizingabo zo mu ijuru gusa zibwiriza kuyihimbaza, ariko natwebwe twagenewe kuyihimbaza, natwebwe twagenewe kuyishima, kandi turashobora kubona kandi tukizera n'imitima yacu yose ko byose byaremwe n'ukubaho kw'Imana yacu, kandi ko byose biri mu biganza byayo bikomeye bihambaye. Ibyaremwe byose uko biri, na cyane cyane awe yahisemwo kandi kabahamagara muri kino gihe, kandi utibagiye ubwoko bwa Isirayeli ubwo yegeranije ikabashyira mu gihugu cyabo. Ni Imana nziza, nta na kimwe yibagira. Twabisomye hano ingene yarashikirije ijambo ryayo. Ku murongo w'8 aravuga ngo wabonye umutima ngo warashikirije isezerano ryawe, kandi nako tubasaba kwizigira yuko izoshyira ijambo ryayo gushyira ku iherezo. nimba yarashikije ibyo yabwiye Mose, nimba yarashikije ibyo yabwiye Aburahamu, nimba yarashikije ibyo yabwiye Eliya, n'ibyo yabwiye abavugishwa n'Imana bose, natwe turashobora kumenya neza ko izoshize ibyo yatubwiye muri no minsi, muri kino gihe. Benda turashiki bacu tugume duhagaze mu kwizera, ntitunyigange kandi dusubira inyuma mu byizigiro dufise, ariko mu byizigiro byacu dufise dushira kwizera kwacu kose mu isezerano ryiwe, kuko turazi ko ijuru n'isibizorengana, ariko ibyo yavuze izo bishyitsa nta nkeka, kandi uko niko tunezerewe kandi dushima Imana. Navyumviriye ko uko yarinze Abisirayeli mu bugaragwa kumara imyaka 40, hano haravugwa ku murongo wa 21, murongo wa 21 haravugwa ngo impuzu zabo ntizabashiriye, ku birenge byabo ntivyavyimba, ibi n'ibindi, bari bafite ibyo barya n'ibyo banywa. Imana y'imbabazi yarita ibyo bari bakeneye byose. Bashiki bacu, natwe nacyo tuzigira tubura. Imana yo kwizigirwa iratwitaho gushika muri no minsi. Iritwararika ibyo turya byo by'umwemwe, iritwararika ibyo dukeneye hano ku isi, iritwararika ibintu byose. Nta kintu tukora atari kwishima. Nashaka mvuge nti Imana itugirira ubuntu bwo kutaba abantu batagondwa izosi. Nitwibagire amajambo yose y'Imana, amajambo yose y'Imana cyane cyane ayo yavuze muri no minsi yacu. Gumuri twashaka kuvuga tujyanye tukihuta mu kubakira urubanza bariya. Mbega bimeze gute? Twebwe none bimeze gute? Twebwe wowe bimeze gute? Jewe bimeze gute kuri jewe? Turashobora kumure gusoma amajambo tukavuga tuti, none aba bantu bashoboye gute kumera gutyo? Umuntu arabye ibyo babonye n'amaso yabo n'ingene barongowe bagasohoka bava muri Egiputa. Ni gute bashoboye gukora ibintu nk'ibyo? Ntitubaze icyo kibazo, ahubwo dusenge umwami tumubwire tuti tugirire imbabazi, nimba abo batashoboye kubishobora, twebwe dufashe tubishobore mwami, kugira ngo dushobore guhagarara imbere yawe utagira imara baganjebejebe nk'uko ukeneye ko tuba imbere yawe. Bendata n'abashiki bacu, niyo sengesho ryanjye kandi nicyo cyifuzo cyanjye imbere y'Imana nzima, kandi ndizera yuko aricyo cyifuzo cya twese. Vyotumarira iki kwiruka? Vyotumarira iki nitutabasha gushikira igitsibo cy'intsinzi? Vyotumarira iki? Ngibi rero dushaka twese gushikira igitsibo cy'intsinzi. Nicyo gituma nababwiye nti twiyubare ku ijambo ry'umwami wacu, tukunde ijambo ry'umwami, turifate nk'ama ibyo yategeze tubifate nk'ama, kuko muri no minsi yacu yaduhaye ivyagezwe vyinshi, kandi twarashoboye gukora ibintu vyinshi, kandi dushaka gukomeza kwikomeza ivuga, kandi komeza kutwimenyekanisha, kutwiyereka, kandi yihesha icyubahiro mu bantu bayo. Sivyo dushaka twese? None sivyo dushaka? Siko ni ndizera ko ari byo ariko dusaba ni dufashe ku buntu bwayo. Umwami wacu ashimwe kubw'amahigwe twaronse gushobora kuba hano. Indirimbo twaririmbye ntitwapfuye kuziririmba gusa, ariko twibajije niba ivyo turirimba vy'ukuri ari vy'ukuri muri twebwe. Mbega ubuzima bwawe bubera umugisha abandi koko? Ndibaza yuko Imana ishobora kuduha imigisha kubw'ubuntu, kugira ngo dushobore kuba umugisha ku bandi. Kandi ijambo ryanyuma muri ya ndirimbo ryavuga kubimbuzi. Amajambo yanyuma muri ya ndirimbo, umugwi munini w'abimbuzi bazanye imikaba y'ivyimbugwa. Imana tugira ubuntu twese, uwabivye niwa atanga niwa kuza ivyo byabibwe, kandi agatanga n'ivyimbugwa. Mbega uramaze kubera umugisha abandi? Mbega urikoreye umutwaro w'abari ku mfiro, w'abantu bo ku isi bose bari ku mfiro. Mbega uramaze gushira koko umusaraba w'umucunguzi imbere y'amaso yawe? Ni kibazo twese dutegerezwa kwishura ko. ijambo y'intangamara ryamaze kudukora ko ariko hari kintu cankoze ko cyane uyu munsi kumutaga kandi ndasavye kandi ndasavye urya muntu byukuri antahure ariko cyari kibazo cyo kumenya nimba bafise impano bategerezwa kubanza gukoranira hamwe imbere y'ikorana gitangura kandi nakiye ntanga inyishu ubwo nyene ndavuga nti dufise mushiki wacu umwe wenyine afise impano cyangwa mvuge nti impano niwe zikorera muri we zikorera muri we niwe wenyine impano zikoreramo kandi ibyo byankubise cyane kurusha nk'umuturaga n'umuravyo bifatanye byankoze ko cyane bimaze iki kugira kugira uko bitunganijwe mu isengero hamwe n'amategeko ngendegwa ko kandi atabindi bihagije cyo kubihagararira dufise dufise ishusho yo kubaha Imana tukabigaragaza inyuma ariko ubushobozi bw'Imana butegereza kugaragara kubigaragaza tukabuhakana kubera ko budashobora no kugira aho bugaragarira dushobora kugaragara hari ikintu kiriko cyace kiba muri jewe tuzorindira gushika ryari gushika Imana izosuka mwe muwayo gayemba nikanga nituzorindira gushika ryari gushikaho ivyo bitubera nkaho ari ikibazo cy'ukubaho cy'ugupfa no gukira kuri twebwe kugira ngo dushobore kuza imbere y'inyonga z'Imana kugira ngo ishobore kuduhezagira nkuko yahezagiye abizera bo mu isengero rya mbere mbega turi hano kugira ngo dupfe guharira gusa cyanke duharire tuvuge amajambo gusa ibintu bidashobora gushyirwa mu ngiro mbega turi ngaho kugira ngo dukore ibyo bintu cyanke turi hano kugira ngo dushobore kureka Imana iduhezagire kugira ngo natwe tube umugisha ku bandi biroroshye kuvuga ngo uyu cankuriya barabara fise impano kandi bimeze ukunuku mbega iyo niyo nyishu iva ku Mana ufise mbega ivyo biraguhagije umutima wawe uri kuracira icira urubanza abandi nk'uko oye mbega none n'uburenganzira bwawe cyangwa n'uburenganzira bwanje bwo kwakira kuronka ibivuye ku Mana ivyo yadusezeraniye ntituri hano kugira ngo dutange ibibanza kandi tugabura ibintu muri kano kanya cyangwa ngo ducire urubanza duce imanza cyangwa ngo ducire kwiteka abantu ariko turi hano kugira ngo tugire umugabane mu gikorwa cyo kugarurirwa ibintu byose kandi ibyo bitezwa gukorwa biciye mu guswa kwa mwemu kandi niba twibaza ko Imana niba twemera ko Imana izosuka mwemu wayo tutabanje gusemerera ngo dutakambe ntibigende uko niba zomusuka tutabanje gusemerera ntibigende uko nyene hasi ikibazo cyo kuvuza induru kuvuga cyane cyangwa guceceka ni ikibazo cyo kwizera kwizera iby'Imana yaduhaye iby'Imana yadusezeraniye maze gusuka kwa mwemu yera gushobore kugaragara kuboneka twasubiye mu ijambo ry'intangamarara ibintu byiza cyane kandi Imana ntiyigeze ireka kuba umwizigirwa ahubwo yamishitse ibyo yasezeranye icyankoze ko muri kirya gisomwa twasomye ni uko ujya muntu w'Imana aravuga akavuga agahera kuri Aburahamu aragenda agashya kuri Aburahamu Aburahamu uwo Imana yahaye isezerano niba dukurikiye turavye inkuru za Aburahamu kuva ku ntango cyanke reka mvuge nti tuzitanguye tugatangura inkuru za Aburahamu tukazihera ku ntango cyanke tuzisubiyemo turamaze kubisoma hano inshuro zibiri cyangwa zitatu muri uno mwaka. Hano turabona muri Yosuwa igice cya 24 umurongo wa kabiri, turasoma ibikurikira. Yosuwa barira abantu bose ati, uku nikoraho Imana y'Abisirayeli agize ati, kera basokuruza banyu baba hakujya ya Efurate, nkatera se wa Aburahamu na Nahori, basaba izindi mana. Murongo wa gatatu, bukenja na sokuruza wanyu Aburahamu ndamukura hakujya y'ugo ruzi mugenduzi igihugu cyose cy'i Kanani, muha kurondoka muha Isaka. Muha Isaka. Kumbure aya majambo, tugarukize kwa majambo. Tera, Aburahamu, Nahori. Abo bose basenga ibigirwamana hari hakujya y'uruzi Efurate, ntibari bazi Imana y'ukuri. Ubwo nyene Imana ishobora byose ikiramwiyereka, iramuhamagara, iranamwishurira. Nta muntu numwe akeneye kwirwa aramwigisha, nta muntu numwe akeneye kwirwa aramubwira ubutumwa. Yigishijwe n'Imana, arongorwa n'Imana, agirirwa ubuntu n'Imana, ahitwamo n'Imana, yahisomo n'Imana, kandi ahagarukana ukwizera ajya mu gihugu atazi naho icyo gihugu giherereye, ariko yarahagurutse aragenda mu kwizera, yumvira ijwi ryavuganye nawe. Ni bangahe basenze Imana ubwo nyene Imana ibigirwa mana ubwo nyene munyuma baca baramenya Imana y'ukuri, Imana nzima, urubyaro rwa Aburahamu bose. Kandi sinobura kwibaza ku ijambo rimwe mwenda ta Reinhold Dondel araja kubimbabarira ko, ariko n'umurongo nkunda cyane uri muri Yesaya 51, hano uvugishwa n'Imana araza agahera kuri Aburahamu akavuga hano, turabona hano ku murongo wa mbere aravuga ngo, nimunyumve yemwe abakurikira kugororoka, yemwe abarondera Uhoraho, mwitegereze igitandara mwasatuweko n'inganzo mwimbwemwo. Murongo wa kabiri, mwitegereze Aburahamu sogokuruza na Sara yababyaye, kuko hamwe Aburahamu yarakira umwe rudende, namuhamagaye nkamuha umugisha nkamugwiza. Hano turabona inkuru za Aburahamu, kandi inkuru ya Aburahamu ni inkuru y'uwizera wese, kuko nk'uko byanditswe mu Bigalatiya, turi urubyaro rwa Aburahamu nk'uko Isaka yari ari, nk'uko byanditse mu twebwe abizera turi urubyaro rwa Aburahamu nk'uko Isaka yari ari. Yari umwigihe hamagagwa maze akomokwa ko n'abantu sinzi, Imana yaramuhezagiye imushiraho kuba umugisha ku bandi. Tukaro kuri ya ndirimbo twaririmbye rero mu ntango, mbega uno munsi uri umugisha ku bandi, ubera umugisha abandi, mbega uri umugisha ku bandi. Nitwahagarara imbere y'Uhoraho kuri wa munsi ugiruze ninyene inji tuzomuha imana nime nawe iguhe iduhe twese iduhe ubuntu bwo kugendana nawe kuba ubuzima buyibereye ngo buyibereye ubuzima buyerejwe kandi bwayiyeguriye ari navyo biyemerera kubaho ubuzima bwayo hano biciye muri twebwe kandi ndizera ko nibimana ishobora gukishura kutugira abantu nkabo bashize ku mutima igikorwa cyayo kandi ndata Schmidt araza kumbabara nawe nyene igihe navuga haizi iminsi navuze nti
auf dem Herzen ungefähr so war die Formulierung vielleicht nicht ganz genau.
Ntinditwararitse cyane abantu. Nibwo buryo bwiza bwo kubivuga kumbure butomoye. Ariko mwendata Schmidt yaciye anyishura mbwira ngo ariko ngo wewe nibo bakwitwararitse cyane. Ubwo naciye mvuga nti mwendata ibi bintu nzoyivuga ku butumwa kwa gatatuza ku mugoroba kuri jewe byari nk'ijambo cy'ubumenyi no guhishurirwa umwana w'Imana w'ukuri aba yitwararitse abatwaye ku mutima wiwe abandi bana b'Imana wundi mwana w'Imana atari kumushira ku rurimi kumuvuga ku rurimi gusa ariko abamufise abamushize ku mutima abamufise mu mutima kandi ndibaza ko ari byo twese twategerezwa kwipima ko mubisanzwe nimba duf abandi tubashize tubashize ku rurimi tubafise ku rurimi gusa tumwa tubavuga muri cyo gihe tubafise ku mutima tubafise ku mutima nimba tubafise mu mutima muri cyo gihe rero ntitubafise ku rurimi ndibaza mbega biratahuritse neza ga yeme ivyo vyambereye nkuguhishurirwa akenshi Imana iravugana nanje mu buryo bw'iyoroheje maze bigaca biba nk'ubutumwa nja kuvuga ko canavuga nti Imana yanje ntabirenze ibinkeneye niyo ndunduro ya vyose ibi niyo ndunduro ya vyose kubw'ivyo nta muntu numwe akeneye kwigwa aratanga insobanuro cyangwa avuge ngo birakwiye kutahura ibigucya cyangwa bitahura gucya oya oya nuko nyene none bimeze gute ku bantu baje imbere y'inyonga z'Imana bega ntibari bakwiye kujya kugenda bafise effort bende bagenda bafise effort ntibagenda abaje imbere y'Uhoraho ntibaje bafise kugikiriza amabuye 12 agaragaza imiryango y'Abisirayeli mbega yari ntibagenda batwaye abantu b'Imana ku mutima ubwo nibwo buherezi nyakuri kandi Paulo aravuga yuko ateza gushitsa igikwa cy'ubuherezi biciye mu buvuga butumwa mu butumwa bwiza kandi turi ubwoko bw'abaherezi n'abami kubw'umwami wacu Imana nifata ururimi rwanje nifata n'ururimi rwawe ifata indimi zacu twese maze ihindura imitima yacu duhe imitima misha n'imwemusha kugira ngo dushobore kugira icyo tuyikorera kuko intumwa Paul arandikira Abaroma akavuga ati Yakobo arandika akavuga ngo ururimi rugukoresha guheza gero no kuvuma ab'Imana yaremye Yakobo mbega nigiki tubwirizwa gukora Imana dufashe twese kubuntu ivyo bintu byake byinjira mu mutima wanje ubu rero ndabibamenyesheje kandi Imana yo tunyiganyiza nkuko nyene mwibaze namwe aho turi hano nimwibaze namwe aho turi hano niba twabwirizwa kuvuga tuti rero dukoranye kubw'amasengesho turavuga ngo hari umuntu umwe gusa ari hano ngo hano ngo dufise umuntu umwe wenyene afise impano hano muri hano iwacu ivyo sinja kuvyinjiramo cyane ariko ndabasabye umwe wese nigiki Imana yakoze ku bwacu twese muri imyaka ije Imana yadukoreye iki muri imyaka iheze mbega imigisha imwe yaguye iburyo iyindi gwe ibumoso canke twaranyoye ku gikombe cy'agakiza, maze tuba abasangiye mpemu yera. Ikindi kibazo dushobora kwirengagiza, kandi baza yuko Imana ikeneye kudukubita hasi, maze ivuga iti sishobora kubahezagira mutararo ubwo bushobozi buzoshobora gukorera muri mwebwe. Sishobora kubahezagira. Nicyo gituma nibaza yuko twabwirizwa gusenga by'ukuri, ariko nzibwirizwa gusenga mu buryo twumvikanye ko, ariko tubwirizwa gusemerera mu mitima yacu. Nimba umuntu asengesha amajambo menshi, ubundi akabona yuko abandi badashobora kumukurikira ukuntu asenga, ukuntu ariko arasenga, cuhagarika. Tubwirizwa gusenga tukajyana n'abandi, kandi twategerezwa kuba abantu bakorwa ko mu mitima. Kandi muravye neza abantu bari badukikije burya baratubona, kandi twabwirizwa gusenga nk'uko mwe mu Imana adutegetse. Kumbere ko igihe kizoshika aho twese tuzosenga nk'umuntu umwe, dusengererwe nk'umuntu umwe. Kandi iyo nisengesho rivugwa muri Bibiliya, kandi ababwiye bivuye mu mutima, umwe muri twebwe, muri twebwe bene data, nimba abwirizwa guhamagara akavuga ngo dusenge, ngo twese dusengere hamwe, muri icyo gihe uyo ni mu mwibagire. Bibwirizwa kuba bivuye mu mutima, atawurinze kubidusaba, turongowe namwe mu Imana. Muri icyo gihe biba biri ibintu byiza cyane. Byanditswe byera biravuga ngo niwugura akanwa kawe nanjye nzokuzuza, nk'uko byanditse muri Zaburi 81:11. Turafise amasezerano akwiye mu ijambo ry'Imana ku buryo tuyizera kandi turayemera. Ntidushobora kuba umugisha ku bandi Imana itabanje kuduhezagira natwe ubwacu. Kandi impano z'uburyo bw'imwe ntizishobora gukorera hagati yacu mbere y'uko mpemu yera asukwa hagati yacu. Mbega none ushaka gukoresha impano udafise canke jewe, kubera ko intore tutazifise izo mpano, kuko tutizera. Imana ishize imbere y'amaso yacu no munsi imbere y'imitima yacu, kandi Imana nishira imbere y'amaso yacu n'imbere y'imitima yacu, kandi yandike muri twebwe ibijyanye no kuba abizera, ibyandike muri twebwe. Kandi twabonye yuko imbere y'amaso y'Imana, imbere y'inyonga z'Imana, umuntu yitwa ko ari uwizera Imana imaze kumubatiza, imaze kumubatiza muri mwemu no mu muriro. Ibyo bituma rero turondera mu nyonga z'Imana mu isengesho rivuye mu mutima, kandi siniteguye kuvuga ubutumwa ku bantu batiteguye guhura n'umwami wacu. Siniteguye kubabwira ubutumwa jewe. Jomariki, ibi bifungwa by'imwemu byose bimaze iki? Kuguhishurwa n'izi nyigisho bimaze iki? Ibyo byose turabishima, ariko none bitumariye iki? Atabushobozi bwo kubigira bizima buhari, ubushobozi bwa mwemu butari muri wowe na jewe. Benda turabashiki bacu, turakeneye ubushobozi bw'Imana kurusha ibindi bintu byose biri ku isi, kurusha ibindi bintu byose. Kandi baza yuko niba by'ukuri dufise imitima y'imvuga kuri, tugashyira ku ruhande ibyiyumviro byose byacu, maze tugatangura guhimbaza Imana, tukayishimira ku bw'ibyo yakoze, ntitugikeneye kwirirwa turasegerereza cyangwa ngo tugire ibyo. Ahubwo icyo dukeneye ubu ni ugushima Imana gusa ku bw'ibyo tumaze kuronka. Mugere rero turiko turashima himbaza Imana kubw'ubucunguzi, tukongera tugashima kandi maze tukinjira cyane mu by'umwami no mu byo yakoze. Muri icyo gihe rero mwemu yera, mwemu yibazoza kuri twebwe, muri icyo gihe twese tuzohezagirwa ku bw'ubutunzi bw'ubuntu bwayo. Imana yahamagaye Aburahamu kugira ngo asohoke ave mu bantu basenga izindi mana, maze Imana ikiramwishurira. No munsi naho nyene urubyaro rwa Aburahamu turi hano, twebwe nk'abana b'Imana turafite uburenganzira kubwo kwizera Yesu Kristo bwo gushobora kwakira ibyo Imana yadusezeraniye byose. Ntagira umuntu n'umwe yumva yuko ashyizwe ku ruhande ubujyu cyangwa buriya, ariko muze dutakambe, dusenge, dusenge by'ukuri, dutakambira izina ry'umwami, tumere nk'umuntu umwe, dusenge nk'umukumbu twa turi umuntu umwe. Turabona ko igihe gikuze cyane, ntituzi ibishobora kuba mu minsi iza. Kumbure turashobora kongera ikarata y'isi, irashobora gusubira gucapwa ubundi busha, turavyo biriko biraba. Ibisagara biriho uno munsi birashobora kutazaba biriho ejo, kandi turazi ko turi mu minsi y'iherezo, turazi ko turi mu minsi y'iherezo. Nungire umugi, numfashe kugira ngo mbere umugisha abandi, numfashe kugira ngo mbe umugisha ku bandi mu bihe byose. Icyo kibi cyifuzo cyacu kandi rwisengesho ryacu twese, kandi izera yuko mwizera ko Imana yishura amasengesho no kuva kuno mugoroba. Amen. Tata twese uri mu ijuru, ndagushimiye bivuye ku mutima kubw'ijambo ryawe ryera kandi ry'igiciro, iyo duheje kumva kandi tukaririmbura ko twumvise ko washikije buri jambo ryose mu bwizigigwa, waratanze ibyagezwe, waratanze amabwirizwa, kandi watanze mwe muwawe kugira ngo ayo mabwirizwa ashobore gushitswa. Hanyuma ba data barabaye ntagondwa, ntibakumvira. Mana yanje, mbega ukusiko natwe tumeze, ukusiko nako nanje meze imbere y'inyonga zawe, ukusiko twese tumeze imbere y'inyonga zawe. Nicyo gituma duciye bugufi munsi y'ijambo ryawe, iryo twumvise uyu munsi. Mwami Mana yanje, n'inkingi y'umuriro n'ibintu bikomeye ntibiduhagije, ahubwo icyo dushaka nuko mwe mu wawe aza kuri twebwe, maze atume ino manu iduhindukira ibifungurwa bishasha kandi bizima. Wemeze ijambo ryawe twumvise. Mwami Mana yanje, ntidushaka kwisuzugura canke kugusuzugura. Mana yanje, mwami, niba bakuru bihugu ku isi inyuma yabo hagendera ububasha bw'ibihugu, igihugu baba bakomeka ko kibaha, nikangahe twe abo warungitse, abo watumye bazoba bafise inyuma yabo ubushobozi bwose bw'Imana bubaherekeje. Mwami, mwami Mana, turi mu bwami bwawe, turi mu bwami bwawe, ubwami bw'Imana. Mana yanje, nuze winjire mu bwami bwawe, nyinjizamo nanje, kandi shitse ibyo wagabiye gukora byose mu bwami bwawe. Aleluya. Wadutegetse gusenga tuvuga tuti ubwami bwawe nibuze, ugomba kwawe nigukoreke. Mwami kanda gusavye kugira ngo dukize wa mubi. Mana yanje, nutugirire ubuntu, nutugire neza ku buntu bwawe, kandi wiheshe icyubahiro mu buryo bw'ubushobozi. Mwami ivyo tubivuze mu twakiriye bino bintu mu kwizera duciye bugufi, niho twakiriye ugwishurwa kw'amajambo yawe. Hari ijwi twumva rivuga bukebuke, reka tubwira ngo tuzibonera ugushitswa kuri mu bushobozi kw'iri jambo ryahishuwe. Mana yanje, niba ariko wabitegetse mu mugambi wawe, rero mfata kandi udufate twese, maze umugwanizi vuba azafyonyogwe munsi birenge byacu, kuko niko byanditse. Mwami, ni wewe ushobora gukora ibyo bintu byose, si twebwe twobikora mwami ni we wenyene kuko vyanditswe ngo ngo umwami azofyonyora wa mugwanizi mwami turavyizera warafyonyoye umutwe w'inzoka nushimwe uhabwe icubahiro nufate bendata kugira ngo ashire gukorera nubahezagire nubasiga amavuta yawe uhe aba bantu bumva abantu uha abantu ariko barashobora kumva kandi bashobora gu ibashobora kumva ivyo bigishwa uduhe twese icifuzo gikomeye cyane wowe nyine ushobora guhaza icifuzo kibe muri twebwe kandi ushobora kuduhaza ishimwe n'icyo bari bibivya mu izina rya Yesu amen.